ikaze kuri mwebwe mwese bakunzi badusuruke ku radio ijwi rya Amerika. Neri mwiza ndi nakanyamuneza ko gusubira kubana namwe muri no gahunda y'umuziki. Uyu munsi muri dusuruke nifuje kubagezaho indirimbo z'umugwi rurangiranwa Cassava. Turababwira ivya uranze. Tuzera ko muri benshi muri komunidad dukurikirana. Tugira dusurukane n'umudiho wa Zuka kuma hafi. Wigiumi na majani chenda na mirongi nzuri chenda. Nizinga ya Guadeloupe, jebukira igihugu cy'u Faransa, hari umudiho kavugire bita Goka. Tibwa ukomoka mizinga ya Martinique, hamwe n'undi mudiho bita Mende. Ugo rurimi ni Igicreole, ruvugwa muri ayo mazinga. Ijambo Cassave bisigura umwumbati mu Kirundi. Guadeloupe iri mu buseruko bw'ibahari ya Caraïbe, aho ihurira n'ibahari Atlantika. Naho umugwi wavukiye muri iyo midiho. Ashaka guhindura umuziki wiwe. Yaciye arondera uyundi muririmbyi muri Guadeloupe yitwa Freddy Marshall, bifatanya na Georges Desimus yavukana na Pierre Edouard, pe n'uyundi yitwa Jacob de Varieux yavuze gitari. Abo bose bashaka kuduza umuziki wo muri Guadeloupe, ubu muziki ugezweho baca bita umugwi wabo Cassave. Abo bagabo batatu bakuranye n'abandi bacuraranzi baja muri studio ku mudihe kavukire Goka, bacishije mu vyuma bigezweho, basohora urukurikirane rwa mbere bagwita Love and Cadence. Edouard Desimus, Freddy Marshall, Georges Desimus na Jacob Desvarieux babandanije basohora indirimbo. Umugwi wabo uzinjiramo abaririmbyi gushika mu 84. Muri iyo myaka umuziki wo muri Guadeloupe kwari nko kwiryohera, ntibawugira umwuga. We'll be right back. barakora ibiteramo bagasohora indirimbo cyangwa ikurikirane rw'indirimbo ku izina ry'umwumwe cyangwa bari kumwe bose bahava barakundwa cyane n'abamwumviriza iyo migihe kavukire bahava bayibyaza umuryo zuka uva mu zina rya Antilles ukwira Ubufaransa Afurika n'ahandi umugwi kwa Save ni wo winjije umuryo zuka ku isi yose ni wo mugwi wazanye umuryo zuka wabandanije utera imbere mu makungu ukora ibiteramo muri Afurika nko muri Congo Brazzaville muri Senegal n'ahandi henshi muri Afurika umugwi Casava waranaje no gukora ibiteramo mu Burundi no mu Rwanda hari mu kwezi k'umunani mu 1980 turetse muri Afurika Casava warakoze ibiteramo muri Amerika mu Buyapani n'ahandi igihe wajya mu Burusiya wabaye umugwi wa mbere w'abirabure ukoze igiteramo muri ico gihugu
Thank you.
ya Pierre Edouard Desimus, Freddy Marshall, George Desimus na Jacob Desvarieux ahoteko tuvuga umugwi Kasav nibo bawushinze mu 79 hari yongereyemo abandi aho twavuga Amir Belosin na Freddy Ospian binjiye mu 88 igihe basohoye urukurikirano rwabo rwa kabiri bise Lagwe Mwene mu rurimi rw'Igicol mu 88 harumvikanyemo ijwi ry'umwigeme Jocelyne Behoa aje kwinjira neza na neza mu Kasav mu 83 Jean-Claude Neymaro yavuze piano na Jean-Philippe Martelly yaririmbye. Patrick Saint-Eloi yinjiye mu 82 yaririmba muri Kasav ariko kandi akaririmba kwiwe. Haza kwinjiramo n'abatambyi babigema babiri Catherine Lopa na Marie-Josée Gibon. ni radio muri Amerika ibiganiro n'ibyo uyu munsi tungiriza amateka n'indirimbo z'umugwi Kasavu kuva mu 1979 Kasavu vutse gushika mu 2019 mu myaka 40 umugwi Kasavu warasohoye indirimbo zirenga amajana 6 imiliyoni zirenga 5 z'indirimbo zadandajwe ibikera mu birenga 2000 Kasavu warazungurutse mu biteramo nka 3 cyangwa 4 mu mwaka hose aho Kasavu waca barubuze ibibuga by'abajya kubarubuye ngwaheze ubushimwe umugwi Kasavu wagiye uraronka mu myaka 40 wabayeho duciye ku bushimwe bwahabwa Kasavu nk'umugwi cyangwa ubushimwe bwahabwa indirimbo zabo abaririmbyi ba Kasavu ku giti cy'umwe mu bihugu iwabo Guadeloupe muri Afrika iburaya no muri Amerika n'ubushimwe bwinshi cyane aho twavuga ingabo cyane cyane nk'ubushimwe bita disque d'or disque de platine disque de diamant kandi inyungu ziciye mu kumvira indirimbo zabo biciye mu buhinga bwa none nka ekuta screening kuja ku mbuga zabo ukabakurikirana ukavoma indirimbo zabo ukazigura kasa n'umugwi koko ku rwego rw'isi
Mako, no mala vanilla to be nika gabai, gada si wodu to imene ba umezami. Do me his mako, no mala vanilla to be nika gabai, gada si wodu to imene ba umezami. His mako, no mala vanilla to be nika gabai, gada si wodu to imene ba umezami. No mala vanilla to be nicked about, got a few words to be made about me. May I lay up on the back? I need a hook at the best professional.
Twari kubandana reka ndabasezerere kuri kano karirimbo ule kasubiyemo n'umugwi Tofano bari kumwe na Jacob Devarieux mumenya kandi ko Jacob Devarieux wamenyekanye cyane ku ijwi rye ryihariye muri Kasavu yitabye Imana itariki 23 z'ukwezi kw'ibiri 2021 nizere ko mwahimbawe bakunze gususuruka radio ijwi rya Amerika na nari mwiza tuyifuje umunsi
Antico te ki gashi